amakuru makuru makuru yaranze none
emirwa intuti bakunzi mwese ba radio inzamba gateka kawe kazo makuru makuru yaranze inondwe tuko turasozera turi kigerekezo cya 17 mu kakaro mu 2022 Eriko de Nazwe nije ngiye kwashikiriza aya makuru makuru yaranze inondwe sangwe kaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasiye kubaramutsa duhere kubijanye na politique na biganiro bizoba hagati ya leta y'u Burundi n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ibyo byamenyeshejwe kuri no gatanu uheze na Alain Diomède Nzeyimana umuvugizi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hari mu kiganiro abavugizi batandukanye baremesheje nyuma yaho imigambwe MSD na PPD Girijambo za Afrika y'ubuseruko bamusaba ko hoba ibiganiro hagati ya leta n'imigambwe itavuga rumwe na leta umuvugizi w'umukuru w'igihugu avuga ko igihe cy'ibiganiro carangiye ahubwo ahamagarira iyo migambwe kwitegurira amatora yo mu mwaka wa 2025 kurikira Alain Diomède Nzeyimana
mu gihugu cy'u Burundi imigambwe ihari ibanye neza ibaza yuko hari umugambwe w'u Burundi uri kugira icyo usaba mu bijyanye n'uburongozi ibaza ko umuntu bo kwandikira atobara mu gihugu kindi kitari u Burundi ndibaza rero yuko iyo ngendo yo kugira ngo umuntu ashike ku butegetsi aciye mu biganiro twarerenze cyane ahubwo niba bakeneye kugira ngo bitoze baze babegere ubushikiranganji bubijejwe basabe ahasigaye murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe nawe ubundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe ibiganiro byose biba bicanye no kugira ngo abene Burundi batunge batunganirwe bibera mu Burundi kandi n'umuntu atamurabona ko turi mu biganiro
tubandanye mu gisata cindero ibirasi byose byo mu mashure yisumbuye yo mu mashure shingiro bidashikana abanyeshure 25 cyo kimwe n'ibirasi by'abanyeshure badashika 20 mu mashure mato mato bizofutwa mwaka w'ishuruza bya biri mu Rwanda ku mushikiranganje w'indero yandikiye abayobozi b'indero mu ntara avuga ko ari mu ntumbero yo gutunganya neza abakozi bakora mu gisata cindero no gukoresha neza ibikoresho biri mu mashure bamwe mu bigisha bakabona ko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku banyeshure n'abarezi idonido na trifine kaniwabo
muri ubwo rwandiko umushikiranganje ajejwe indero François Havyarimana asaba abarongoye indero mu ntara gutunganya mu maguru masha inama n'abarongoye ibisata cindero mu makomine mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo ngingo mu ntango z'umwaka w'ishuruza bamwe mu bigisha bavuga ko iyo ngingo yari nziza ariko bakavuga ko mu mashure yibonekeza ubwinshi bw'abanyeshure n'ibyo bikoresho ngo nta nibihari
gukoresha neza abakozi n'ibikoresho nyinshi mu mashure byari nziza ariko ibyo bikoresho mu mashure menshi nta bihari hari hasanzwe amashure afite abanyeshuri benshi mu masomero ariko ata bikoresho bihari kugabanya rero kukwiragiza kugwizana rwose mu bisanzwe ibi bintu byerekana yuko ata ntumbero abanyeshuri mu mashure ihari ngirakano vera ko indero kiyongere ko ubundi hasanzwe hari amasomero arimo abanyeshuri benshi bashika ijana cyangwa barenga ariko kubona rero bashaka abandi kandi batumva yuko abanyeshuri bakwiye kuba bake mu isomero kugira bige neza byumvikana yuko ikibazo cyo guterera umuti ingorane ziri mu gisata cy'indero bikiri kure nk'ukwezi
ikindi abo bigisha babona ni uko iyo ngingo izogira ingaruka mbi ku banyeshuri bazoba bahinduriwe amashuri bamwe ngo bashobora guheba kuko barungiswe kwiga kure eka n'abarimu bazofatwa n'iyo ngingo nabo nyene ntibizoborohera
kubera ko abarezi abarimu turaye ko iyo ngingo ifite ingaruka zitari kubigisha kubana kubabyeyi ndetse no ku gihugu kubana abana benshi barashabahira ishuri kubera yuko bahora biga hafi y'amashuri bahaheba ubwo rero adashabahera ku bwinshi kubera batangiye kwiga kure y'amashuri yabo icyo turabanza bizaba bibi cyane kubigisha kubona yuko abarimu badoca babura ibibanza bahora bigishamo bakajya gukora ahandi tebe tulahari dobe kwa mwai shiji mwundi wujo itagaraga nisanzwe hariho nabari mwakari kwa garu karwe habari wakura kera hariko umba kwa tiyada mito nacho yuzi wizo chande ingaru kambi kumudibabka zalimu kwa mjei ingaru kanuko wale walu wasa mashure wasa mingubu wasa mafaranga hariko mashure mwumba yuko gie kuipangu sasa kazo wali kanakura hama ungyungu na ato tura yuko umeni mzomu gaman kukuma na yuko imirasi mjiisi wizo chande yabana wesh hama vichari gola kwa kulikirando.
Iyo ngingo nshasha yo gutunganya neza abakozi n'ibikoresho mu bushikiranganje bw'indero biri mu byafunditswe mu nama rukoko muheruka kuba kubijanye no kurabira hamwe ingene igisata c'indero conagurwa mu Burundi.
Belali nibize yakurikiranira hafi ibijanye n'igisata c'indero wavuga ko iyo ngingo icuritse kubwiwe hari hakwiye ahubwo kugabanywa abanyeshure b'umurengera bari mu birasi bitandukanye bagashirwa mu mashure afise abanyeshure bake kubwiwe iyo ngingo izotuma bigisha baremegwa nayo ubumenyi busubira inyuma. Umviriza Berali nibize.
Iyo ngingo usanzwe nje mbonumenga bimeze nk'uko byo bari bicuritse kubera yuko amategeko ishure yategeza kwifise hagati y'abanyeshure 30 na 50. Ariko mu mashure y'u Burundi usanga ibitigiro y'ijana n'amajana abiri. Ingo yari kuba nziza yaba yatumbera kugabanya uburemere bw'ishure kuko iyo ishuri iremerewe iremereza umunyeshure, iremereza n'umwigisha, iremereza n'ibikoresho. Yari kuba byiza iyo bafata bati ibitigiri birenga 50 ari byo bacamwo kubiri bakaja kongereza mu mashure afidashika kuko ucyufuta iyo shure nta shure nimwe uzosanga ikeneye kongerwamo abanyeshuri 20 cyangwa 25 hama ntici irengerwa. Je rero ingingo yari kuba nziza yaba bashima ko baremurura amashuri aremerewe. Dufise abanyeshuri 150 amajana abiri mu mashuri mu ishuri imwe. Ibyo nabyo bikaba bidahuye n'ubushobozi bw'umwigisha n'ubushobozi bw'ibitabo hamwe n'ubushobozi bw'intebe n'ubwayo mashure nyene. Nukuri njewe iyo ngingo nibyo numva ko bashaka kugabanya abakozi mugabo ariko bagabanya abakozi ahari abanyeshuri bake batanabongereje ahari abanyeshuri benshi aho kugira gutyo cyitwa bari kugabanya amashuri abanyeshuri bari mu mashuri. Kandi icyo ndabitinyira nuko abo banyeshuri nka 20 mu ishuri bazohava bashoje kuremereza ayandi mashuri. Icyo ndabitinya nuko abo banyeshuri bahora biga hafi bazoca baja kure hagoye ishuri ugasanga irasanzaye kandi n'abigisha nabo nyine bakaba bagiye gukorera kure umaze kubakura ngaho kandi kimwe cyerekana ko bazoca baja mu ishuri ya hafi.
Inzamba
turabandanya makuru makuru yaranze ino bikuri radio Inzamba. Haribonekeza ubunyonyezi bw'amatungo ya leta muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi. Mustanire yo komine yagirizwa kugurisha amatungo ya leta hamwe n'amazu ya koperative. Mukuru w'igihugu yaragabishije uwo mustaneri wa Kiremba mu ndwi iheze ariko amakuru ava Ingozi akavuga ko uwo mustaneri yoba ashigikiwe n'ibihangange umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Ngozi. Inacho gituma atarakunga kumwa kuva kumwaka uheze. Umuntu wateguriwe na Valerie Mucho.
Pascal Sebigo yagirizwa igurishwa ry'amazu ya koperative yitwa Akanovera yo muri iyo komine ya Kiremba intara ya Ngozi. Ayo mazu abiri yubatswe ku miliyoni zirenga ijana ku mugambi wa Prodema akaba yubatswe ku mutumba Kabari muri zone Musasa. Musitanteri wa komine Kiremba akaba yazigurishije miliyoni zitarenga zitatu. Uwo mutware yagirizwa kandi igurishwa ry'ayandi matongo ya leta abiri ari muri iyo komine nyene. Ku wa gatandatu uheze umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragabishije Pascal Sebigo arongoye yo komine ya Kiremba aca atuma buramatari mushasha wa Ngozi kuja gukurikirana ibibazo biri muri yo komine.
Muzitamere ijyanzu y'amakoperative nze kanje wayisuriye muzitamere wa Kiremba amakoperative kuyambura ijyanzu niyo bayoba haja bayigurisha niyo bayoba urashaka cyo kugurisha ikintu miliyoni zitatu uwo muntu akigaye muri banki akaronka imiliyoni 40 akabari to bamuha agiye kugwakira ibitera soni ibintu bikorera muri komine Kiremba nze sage byahe matar. Saru, Gende, Ubanzu, Gire, Abenegi, Ubikiremba, Mwikane, Kusaru. Bakugiri, Wato, Dose, Nihari. Bikene, Wako, Mkutani, Lahaba, Nagen. Bikene, Weyuko, Abaribu, Nama, Nyakomine, Wapaho. Nibabe, Kukuna, Tuwazo, Amari, Abenegi, Emu, Kiremba. Niyo komine yambe nabo nyine nibato byinshi ukayobeka ko hari abantu bagize inama ya komine ukayobeka ko hari abarongozi ukabura na kimwe nimunduhisha umunsi nzoza ntimuze mutinye kumbwira ikintu cyose bazaba baranyegeje indongozi zacu kuko nta wicira urubazo ubunarabibonye nta wicira urubazo
amakuru avaho nyine ingozi avuga ko ubuguzi bujanye nawe matongo hamwe n'inyubako za cooperative byahagaritswe n'ubushikiranganje bujejwe uburimi n'ubworozi kuva mu kwezi kwa kane guheze aya makuru nyene avuga kwizo nyubakwa zagurishijwe amafaranga menshi ariko handikwa make musitanteri Sebigo ashigikiwe n'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi bivugwa kandi ko ibyo bihangange byo babizi ivyigurishwa ry'ayo matongo n'amazu hari kandi n'imodokari yagurishijwe imifuko y'isima ishika amajana 819 yari yatererewe n'abanyagihugu kugira ngo ifashe mu iterambere rya komine amakuru atangwa n'abanyagihugu bikiremba yemeza ko uro ngo inama ya komine Kiremba ari nawe yatanguye gushira habona ayo manyanga ubu yahagaritswe mu nama ya komine no mu mugambwe bikozwe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Ngozi avuga ko yoba nawe ari mu bafisi uruhara muri izo dosiye zigurishwa ry'amazu ya cooperative n'amatongo ya leta ari ikiremba abanyagihugu basaba ko uwo mustanteri ahanwa ivyo yagurishije bikagarukanwa muri leta ariko bakaba bafise impungenge kuko uwo mutegetsi ashobora kudakomwa komwa kuko akingiwe ikibaba n'ibihangange mu mugambwe CNDD-FDD
ibibazo vya komine ya Kiremba ifisemo ibintu bihe biterwa hanini nuko yagiye irarongorwa n'abantu batigeze bitaho ineza y'abanyagihugu barongoye ahubwo ngo bakorera inyungu zabo n'izo mugambwe CNDD-FDD baturukamwo ivyo bivugwa na agatohwasa arongoye mugambwe CNL asazwe avuka mbere muri iyo komine ya Kiremba hari ku munsi w'Imana uheze igihe ariko arugurura ingoro yo mugambwe CNL ku mutumba waca mugani iri muri komine ni ntarangozi tega matwi agatongwasa
komine Kiremba iri mu komine ya mbere mu Burundi amaze gutwagwa n'abatware benshi cyane kuva amakomine atanguye muri za 60 ni nk'aba perezida ba kino gihugu aba perezida benshi mugabitera mbere hakuna gera mugabe ikintu nshimira abatware bacu barakora ibintu mu nyuma bakibagira ko aribo babikoze bakaza kuvuga ngo abanaka abanaka iyo Kiremba ntibazi neza yuko atamutware n'umwe ava muri seneri arimo iyo kose y'ikominari vugwa bose n'abasendedefudd ubone warayitwara yihenze ngo agire ngo arabe neza nk'abandi dushaka kuraba neza iby'igihugu agasho yarakariye aragenda ubundi munsi bari mu nama bamutwara nk'uwivye ibiratwara mukura imbere y'abantu n'iki n'iki akwanda bikorerwa n'imbonera kure n'abantu batwara umugambwe ejo bundi byabaye ngombwa yuko yandika ikete yuko atanze imihoho mugabo sinibaza ko yatanze imihoho gushaka kwiwe biri niyo byavuye kugira ngo amafuti abandanye aba mafuti kuvuga rero ngo ntabaje inama bo bariyo n'ukuri turiyo none ko dusonderega mugabo umugambwe nawe ukacugira erega nyakubahwa umukuru w'igihugu atabyirengagije umukuru w'umugambwe arimwo ntiyavuze yuko umugambwe wabo ari cyo gihugu ntiyabivuze izuba ripfa none umuntu akubwiye ngo uyu mugambwe ni igihugu bisigura yuko amategeko y'igihugu ntacavuze ntacarimwo ibyo umugambwe ushaka nibyo heza bikaba iyo rero niyo ngorane rero twagize hari iwacu Kiremba niyo ngorane dufise rero nyakubahwa nimba yashobora kuvuguruza umutwara mu mugambwe arabigire Ikiremba irashobora kuciba nk'izindi zose ariko kandi birababaje y'abanyepolitike badashobora kwiyumvira ibirengeye imigwi y'ababarimwo
mu gusozera aya makuru yaranze inondwi mu gisata cy'ubutungane igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose no kuriha ihadabu y'amafaranga miliyoni 200 nicyo gihano sentare y'igihugu ya Kayanza yaciriye uwitwa Yeremiya Rutigirira yahanishijwe ku cyaha cyo kwica umunyagihugu w'umwibandaga Denis Ushimike batazira bikwakwa yishwe acumiswe imbugita uwo akaba yishwe acumiswe mu mpera z'indwi iheze inkuru twashikirijwe na George Nimenya
ashengezwa imbere ya sentare Yeremiya Butigirira yagirijwe kuba ku igerekezo ry'umunani mu Kakaro yishe uwitwa Denis Abushimike batazira bikakwara amucumbise inkota mushikiriza manza yamwagirije ko icyo caha yagikoze yabiteguye aca asabigwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose no kuriha indishya karo ku muryango wabuze y'amafaranga angana na miliyoni 20 yisigura imbere ya sentare Yeremiya Butigirira yabanje guhakana icyo caha yagirizwa ariko akaba yavuye acemera urubanza rumaze gushikwa mu mwiherero sentare yaciye isoma urubanza yaciriwe igihano yahawe kikaba gihuye n'ibyo mushikiriza manza yari yasabye sentare ko yohanishwa Yeremiya Butigirira atarishe iyo ndishi y'akabaro sentare yategetse ko azoca yongerezwa umunyororo w'agatsindikizo w'imyaka 100 sentare nkuru y'igihugu y'intara ya Kayanza umunsi nyene yaciriwe urubanza uwitwa Yohani Niyonsaba wo ku musozi Kidunduri komine Kabarore igihano cyo gufungwa imyaka 5 no kuriha ihadabu y'amafaranga miliyoni 10 uwo yagiriwe n'icyaha cyo kuba ku igerekezo ry'indwi mu Kakaro yarafashwe ariko agerageza gusohora mu mahanga ubutare bwo mu bwoko bwa Koruta akaba yafatanywe ibiro 5 afise n'umupanga mu minwe ibyo byatumye sentare ibona ko yoba yashaka guhangana n'inzego z'igihugu
arakeneye Georges Nimenya nino ngaha duciye dusozera makuru makuru yaranze iyi nzwi twa turasozera mwakoze mwebwe mwese mwa yakurikiye Eddie Claude Nazwe nabashikirije ndabifurize guherereza iyi ndwi neza mugire amahoro ahiwanyu.
Amakuru makuru yaranze none.